mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumva kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 no kugeza mu kanya saa 2. Mwadusanga kandi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Ikaze rero mwese mu kanya na makuru yo mu karere. Bamwe mu Barundi bakora muri Kenya bagiye batabwa muri yombi bagafungirwa ahantu hatoroshye.
Abariyo ntiborohewe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato. Dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntibyoroshe na gatoyi. Uburyamo ari ikintu bita inda gusa nizo zuzuye gusa nta kindi.
Uwo ni umwe mu Barundi bari bafungiye muri Kenya bazira kutagira ibyangombwa. Akaba ari imwe mu nkuru twabateguriye, harimo n'izindi nkiyerekeye ingabo z'u Burundi zari muri Somalia mu butumwa bw'amahoro zizatahukanwa. Tukabagezaho n'ikiganiro kira ku byerekeye indwara ya sida. Nimucikwe rero inkuru zirambuye, murazumva mu mwanya ukurikira. Abarundi barenga 20 ntibamaze guhagarikwa n'igipolisi cya Kenya mu gihe cy'ibyumweru 2. Bashinjwa gukorera ku butaka bwa Kenya badafite ibyangombwa byuzuye. Hagati aho abarundi binjirira ku mupaka wa Mutukura hagati ya Uganda na Tanzania bajya muri Kenya, hari igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Uganda. Kibasaba kubanza kwerekana ubutumire bw'iyo bagiye n'impapuro zerekana akazi bagiye gukorayo. Mu nkuru irambuye rero muyumve mu ijwi rya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abamaze iminsi bahagarikwa bagizwa hanini n'abakora utuzi duto duto, harimo abubatsi maso mu Gifaransa, abafasha bita baede, abadandaza mu mabarabara cyane cyane abacuruzi karanga, abakora izamu hamwe n'abakora utuzi two mu nzu nko gusukura canke guteka. Uyu mugabo yasize umugore n'abana 8 mu Burundi aje kurondera mikoro yaganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma y'iminsi irenga kuri 4 ari mu gashuri k'ipolisi atwiganira uko we n'abagenzi be yasizeyo batawe muri yompi.
Twe mu cyamake twatuvuye muhira tugiye kubuzi butandukanye, hanyuma abaca baradusokora mu mabisi tubona baradufashe arigiye kudufunga, hanyuma tuca turarayo mu mabukeye tujya gusamba. Tugiye gusamba ntibatwumviriza, mu nyuma aca turati nimusubire inyuma gatoyi, mu nyuma aca duhamagara abaca dusomera urubanza yuko twebwe turi ngaha ngo nta byangombwa dufise kandi ibyangombwa tubifise, hanyuma ngo tegereza rutanga amande y'ibihumbi 10 kandi dutegerezwa no gusubizwa mu mavuko yacu i Burundi. Kuvuga yuko ubujenda ronse mukyaneza nkurayo ubunavuyeyo.
Imbere yo kuvayo uyu mugabo ari mu Barundi benshi batembereza ivyema mu muji wa Nairobi, ubona kwako kazi gasa n'agakorwa n'abarundi 100%, asigura ko bafungirwa ahantu habi cyane bakanafungurirwa nabi birenze urugero.
Asha twadufungiwe ntivyoroshe na gatoyi. Nukuvuga yuko mu gitondo baduhubuye saa 6 bakaduha ubugari. Ubwo bugari nukuvuga yuko hariho imboga bitantuzeye amasuguma bakateka batera n'ibiraya bike bakaca bavururunga gacika nk'ubuyi ngo ni sose. Mugabo nkatwe tutabimenyeye twe twaca turumanga ubugari bwonyene. Atwe twagiye gutora mitende iyo ageze ku mugoro w'abaduhaye ibiharage n'intete bayita kideri. Abariyo ntiborohewe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato. Dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntivyoroshe na gatoyi. Uburyamo ari ikintu bita inda gusa nizo zuzuye gusa nta kindi, nko mu gisyogororo nyene ni kome ni nkaryama imbwa n'ubundi ruhukije. Sindemera na gatoyi ko ndavayo, sindemera.
John Ginkuru nziza rongo ishira hamwe Burundi and International rifasha abo Barundi abahamagarira kwama bitwararika gutunga ibyangombwa byuzuye igihe cyose bari ku butaka bwa Kenya.
Iki kibazo ni kibazo gito kuri twebwe turi ngaha muri Kenya, ni gito kuhagurutse gukora kwijajaye nacyo kirakomeye, kuko tuvuye mu gipolisi nk'uko mubibona tuvuye mu gipolisi cyo ngaha muri Kenya batweretse programme office. Ni kibazo bafata abadafise byangombwa bikwiye.
Iruhande y'abarundi basanzwe baba muri Kenya bahagarikwa kubera ibyangombwa byataye igihe, hari n'abakenyezi n'abigeme bamaze igihe bafatwa bariko baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Batandatu muri bo bahagaritswe mu ndwi zitatu ziheze bariko baje mu gihugu cya Arabia Saudite. Bose bafashwe babanje kumara ikiringo kiri hagati y'indwi zibiri n'ukwezi kumwe barindiriye amaviza mu gihugu cy'Uganda. Icyo gihugu nyene haheze amezi abiri kigora rwose abarundi barengana baje muri Kenya binjiriye ku mupaka gihana na Tanzania wahitwa Mutukura. Mu gihe amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase avuga ko n'imiburi iburi abanyagihugu bo mu gihugu kimwe mu bihugize bemerewe kuba mu bihugu byose bitandatu by'uwo muryango amezi atandatu imbere yo kurondera amaviza y'igihe kirekire, Ubuganda busaba abarundi kubanza kwerekana ubutumire cyangwa impapuro zerekana akazi bakora iyo baroye muri Kenya banyuze ku butaka bw'icyo gihugu. Bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika batashimye kuvugira kuri mikro yacu bamenyesha ko abapolisi bacungera binjira n'abasohoka mu Buganda babwira ko icyo kibazo cyatewe n'abategetsi b'u Burundi, ariko ntibasigure neza icyo cyagirije. Harabibaza ko Buganda buriko bwihora u Burundi nyuma yaho hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze urwaruka rw'Abaganda rugizwe n'abahungu n'abakobwa bagera ku majana abiri basubirijwe inyuma ku mupaka wa Kobero hagati y'u Burundi na Tanzania baje mu ihwaniro ryo ku rwego rw'akarere ry'umuhari w'abaskuti ryariko ribera hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega. Icyo gihe bamwe mu bajejwe umutekano i Kobero bemeje ko muri uwo mugwi harimo abantu barenga cumi bitwaje inkontonto z'ubwoko bwa pistole bari babuherekeje. Eroje uri Kaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio y'u Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tujye noneho mu Burundi, aho abanyagihugu bagendana ubumuga bo mu ntara ya Cibitoke bagera kuri 60 bahagurukiye ibikorwa byo kwiteza imbere. Ubu bakora umwuga wo kumena amabuye. Bahamagarira abandi nkabo kureka gusabiriza bakajijukira imyuga. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Cibitoki ushinzwe iterambere mu iby'iterambere n'ubukungu nawe yunga muryabo. Ibindi murabyumva muri iyi nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Aho ni ku mutumba Rukana ya kabiri, aho abagendana ubumuga bagera kuri 60 barangurira umwuga wo kumena amabuye. Nyuma y'amezi atandatu batanguye gukorera koperative Tsindagira Ibigega, bavuga ko bahakura icyo kwikenura mu miryango.
Aye, turamaze ikiringo cy'amezi atandatu dukorera ngaha. Ni kuvuga yuko aka kazi harabonye yuko hari ikintu kidufasha mu buzima bwacu, ubwo kandi turiko turabiraba nta ngorane bitera, biragenda neza. Franga turakoronka ego ntangura ni kabisa.
Ya mu byukuri ubu turashima kuko turaronka amafaranga tugasumisha, ndetse n'abafite ibibondo muhira bakamenya ati aya mafaranga ndayaronse azofashiriza umuryango.
Iyo makazi rero bada gashishimo yakamaze mu mezi atandatu n'ukuri nabo dukorana nta kwitoka bubwira.
Bamwe muri bo bavuga ko imbere yo kwijukira umwuga bari bazeyinze bakatera kamo bagenzi babo bagendana ubumuga kwijukira umwuga bakavavanura n'ibyo gusegerereza mu mabarabara.
Jyewe akamo nobatera kuko na jewe ndahamwe irishirahamwe ndafite ubumuga ngendana, nobatera akamo yuko bonkurikira kuko nanjye nakagiyemo ako kazi.
Ishirahamwe Tsindagira Ibigega naryo nyine ryashinzwe n'abagendana ubumuga. Mayange Frederic arongoye iryo shirahamwe avuga icyo cyumviro cyazananye.
Cyangwa yagize umuga twarabaye dusanga leta ntiyigeze yumvira kintu makini ku bantu bagenda umuga. None umunsi nabwo basinye amategeko niba yemerera. Niho twaje hamwe tuje kwinjira tureka dutange inoti y'5,000 ku kwezi kugira ngo dushinge ishyirahamwe, icyo tutanga ishyirahamwe ry'abagenda umuga mugari dutange inyungu. Tumaze gukorana na PAMU kubera kwa kwitanga iwacu, twaje tuvuga ati rero ubu kugira ngo twemeze ko leta ishobora nako kutwiyumvira ko reka dukore uko dushoboye. Kubera ko leta itari yatwiyumvira ko twiyumvira ati ishyiga rimwe n'iryari cyo twiyumvira ko n'abantu batagenda na bumuga nabo nyine bateza kuja kudufasha, kuko je ntagira amaguru ufite amaguru nca n'amutima aho ntari gushika, ntafite amaboko ufite amaboko aca nkorera bijya ntari gukora. Uno munsi rero twese turabayeho mbere bigeze naho dutekereza guhakazi abantu barenga n'ijana batagenda no bumuga bameze neza nkuko muri ko murabona bose bakoranye nga murabona ko beshi batagenda no bumuga ariko abagenda no bumuga bafisa karushi n'abatabugendana urabona ko batorera ko yo
iyo cooperative ihemba buri kwezi abagenda no bumuga mu minsi iri imbere hari kindi igiye gufasha abo bakoresha
ubuguzi cyo twiteguriye no twiteguye kuba akagurani gashobora gufasha umuntu akavuga ati akayoga tano mu muryango kagasigara karasahiriza ya mu rugo iwabo hanyuma mu gihe abariko nawe ari yingunganya ngaha ugacusanga ibisarika sabirana muhira akagenda neza n'ugahaba kukazi ukagenda neza ugacusanga umuntu wese arateye intambwe ngo ijambo ryitwa bivre de no kuvuga twese duhagurukira rimwe tutari umusigaye inyuma
umuhanuzi wa buramatari w'intara cy'ibitoke ajejwe iterambere n'ubutunzi atera kama abagendana ubumuga kwegera ibiro by'intara kugira bibafashe gushinga amashyirahamwe yo kwiteza imbere
hariho ubushyirangange butandukanye bwo gufatana mu nda bajya mu rugo bushyirangange bakabafasha ukuntu bategura imigambi na cyane cyane ko sozariho n'ibigo bigeje bifasha abatishoboye mu ntara mva rya SDFC n'ibyo bagenda bagakorana hanyuma mu ntara baradukunyeje ati twamaze gushinga ishyirahamwe ariko kubafasha kurondera impapuro twabafashe kurondera impapuro ari zirondorwa mu provensi mu ikomine tukaborohereza mu bice kuzironga nabashije kwiteza imbere
Roberto Birabe agatera kamo abagenda n'ubumuga bakisegerereza mu bibazo bitandukanye kubavanura niyo ngeso bakijukira ahubwo ibikorwa bitandukanye kugira bikenure mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi bibazitanze ko banya nka ijwi rya Amerika
Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
kugira abagore benshi sibyo bituma habashakanye badacana inyuma bamwe mu basengera mu idini rya Islam mu gisagara cya Muyinga bemeza ko kurenga ibigo cyangwa se gucana inyuma ari ingeso y'umuntu icyo kigo cyita ku iterambere ry'imiryango Abubefu imuyinga kigira inama imiryango zo kwirinda izo ngeso isenya ingo ikanatuma umugera wa sida ukwirakwira mu bantu mugenzi wacu Claude Nshimirimana uri muyinga aduha inkuru irambuye
Inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ziratangwa mu kibano n'abaremesha kiyago muri kariti Yesu ahiri mu gisagara cha Muyinga abagabo n'abakenyezi basenga mu idini rya Islamu babiyagiye ijwi rya Amerika bavuga ko izo nyigisho bazironka no ku misigiti aho zifatira ku vyanditswe mu bitabo vyera ndabakoresha
bahera mu gitabo Korani na Bibiliya na Taurati Injili ahama bagaheza bakina Zaburi kugira bakuremo izo nyigisho zose yuko n'Imana ari ikintu yavumye ko ari igicumuro gihamba cyane niko batubwira yuko atanuzo kwinjira mu ijuru yegereye ubwo busambanye turagusigura yuko busambanye rimwe ushobora gusenga iminsi 40 utarakirwa n'ikintu na kimwe kuwa 41 ukaba ariho wakirigura reba kuzosenga iyo minsi 40 ugacusanga kumbe uzoba waranapfuye cyangwa ukagira n'isanganyo cyo bimva yikuzokorera ubusa kwinose uhitamo gucubiheba
hari ibipapuro by'ubugeni byanditse ko amategeko bagasigurira n'abagiye kubakana yuko kizira kurenga ibigo aranasigura ko umuntu usambana azoja mu muriro ukaze cyane kubera icyacu busambanye ari cyaha kibi cyane
abagabo atari bake b'abayisilamu bakunze kugira abakenyezi barenga umwe mbega hari ico bifasha mu kwirinda inyifato zituma umugera wa sida kwiragira uyu mugabo afise abakenyezi babiri abibonamo uburyo bwo kwirinda kurenga ibigo
birafasha kutarenga ibigo kubera yuko wiyumviriye nk'uko urenga ibigo hari igihe usanga wigiriye ku yindi mukenyezi ugasanga akiya kubana mushasha gusumba umwe mwararanye ugaca wumva urorohe kumenga ntibogeje kurenga ibigo kandi kurenga ibigo n'ibintu bibi rwose cyane nta nakamaro binafise
amenyesha kandi ko umugabo wese afise abakenyezi benshi abwirizwa kwitwararika kubafata cyo kimwe muri ico gihe aba bakingiye nabo kurengera umugabo
birashoboka yuko yorenga ibigo mu gihe utamuhaye urukundo nk'ubwo uha uyundi nk'ikuvuga yikuza gutahayo ugashusanga ntutahayo ibituki vya buri munsi ukamuta mu nzu yawe nkarashaka guca yihoronderera uyundi wewe wavyura umutima ngo ugiye kuza gutahayo ugashusanga yaranduye yamigera igituma ufise abagore babiri utegerezwa kwama warikanuye gutahira hose ukazura mera nk'uhagenda genda hose bakakubona bose.
Abo bakenyezi basenga mu idini rya Islam bashima kutavugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika, bemeza ko kurenga ibigo biva ku ngeso y'umuntu. Basigura ko abagabo batabunga n'abakenyezi babo bari mu afisa abakenyezi benshi cyo kimwe n'umu afisa umukenyezi umwe. No ku ruhande rw'abakenyezi bemeza ko hari habarenga ibigo kandi abagabo babo babere ku rukundo rwose mu kubitaho. Umwe mu bagabo bayaze n'ijwi rya Amerika yigeze kuba afisa abakenyezi benshi avuga ko akoresha kwihangana kugira ngo yirinde kwandura umugera wa sida.
Maze kwipimisha inshuro 8 nasanze nkomeye kandi tumaze kuvana burya n'abagore benshi. Ubu mfise umugore umwe kandi tubanye neza, nkoresha kwihangana nisunze amategeko y'Imana. Abo twatanguranye baranyivyo baransahura baragenda kandi ndabakunda kubera ingeso zabo. Mu bisanzwe nk'umuntu yemera Imana cyane cyane afise gutinya ingwara agatinya n'urupfu kugoza igihuruduka kuvana n'izo ngeso ziwe, je mbona ni ukoresha kwihangana byo gukunda.
Uwo mugabo yemeza ko yamaze imyaka 20 ari umukuru w'umwe mu misigiti mu gisagara cya Muyinga, ahanura abantu kwisunga ijambo ry'Imana kugira ngo babone kuramba.
Icyo no bahanura kujya baronke kuramba no kwaho neza n'ubutunzi, nicyo bita indero urupfasoro, nibizukire gusoma ibitabo cyane no gukurikiza amategeko y'amadini abigisha, kuko amadini yose icyaha cyo gusambana kiranditswemo baracyigisha yuko ari icyaha kibi cyane.
Habiyakare Celestin arongoye ikigo ABBF cita iterambere ry'imiryango Imuyinga, amenyesha ko kurenga ibigari ngese ituma abubakanye bahukana ikanatuma umugera wa sida ukwiragira mu bantu. Ahanura abubakanye kuvavanura n'agatima ko kurenga ibigo kugira ngo birinde kwandura umugera wa sida. Yemeza ko kudahemuka hagati y'abubakanye bituma ingo zirama, imiryango igatera imbere. Jean-Claude Nshimirimana, Imuyinga, Ijwi rya Amerika.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yafashe umwanzuro 2431 mu mwaka ushize wa 2018 wavugaga ko ingabo z'ibihugu bya Afrika zicunga umutekano muri Somalia zizagenda zigabanywa buhoro buhoro kugeza zose zitahukanywe mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2021 zigasimburwa n'ingabo za Somalia. Mu gihe ariko byari byiteganijwe muri iyo gahunda ko hagomba kubanza gutahukanwa abasirikare 1000 mu basirikare bose b'ibyo bihugu bya Afrika, Uburundi bwahise bumenyeshwa ko abo basirikare bazava mu ngabo zose z'icyo gihugu. Mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu mwanya washize yaganiriye kuri iki kibazo na ambasaderi Edouard Bizimana userukira Uburundi i Moscow mu Burusiya, hamwe na ambasaderi Gamalieri Ndaruzaniye wahoze ahagarariye Uburundi muri ONU. Bwana Ndaruzaniye atangira avuga ukuntu yakiriye iyo ngingo yo gutahukana abasirikare 1000 mu Burundi.
Nibaza yuko bagize ubita note zero bari kimenyesha iyo ngingo yafashwe akumbure bakaronka inyishu. Cyantangaje gusa nuko hagiye kuba guterana amajambo bikomeye umunsi batanguye kubatahana, ariko nategereye neza tatumye imbere y'uko bataha ko haba inyumvikano babaze igituma byabaye. Rero nabyumvise nko kumengana igihugu, kuko igihugu cyane bageze gutaha niho habaye inama zihambaye zivuga ko batabishaka. Cyo rero sinategereye neza ingene bavuganye na Union Africaine mu nyuma, ariko ibyo numvise ndi ko ari byo Union Africaine ivuga yuko abo basigaye bazeza gutaha nk'uko bari babyanditse. Aho bigeze mugabo icyo notikiriza ni uko ari leta y'Uburundi ari Union Africaine, biragoye yuko haba impari ndende ku bantu bashika 1000 kumbure, kuko bavuze yuko ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu abo bantu batazaba bacanditswe ku ngabo za Union Africaine ziri muri Somali. None bazoba bari, none bazobaho gute, none ibikurikira byabo ni ibihe? Ese ndabibona neza byari kuba byiza twumvise umutegetsi w'Uburundi cyangwa iwo muri OUA atubwira aho bihagaze.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Mubajije ikibazo cy'aho abo basirikare bo bari, natwe ayo makuru gushika ubu uye ntayo dufise, ariko ku bwanyu ikibazo nabaje ubwa mbere mwakiriye gute? Hariho abavuga ko abo basirikare bari kuva mu bihugu byose, kubona bavuye mu gihugu kimwe, mwebwe ku bwanyu muzi ngende ayo mashyirahamwe akora, mwabyakiriye gute mu kanya gato?
Cyo ntumva ni uko bagira hari bamwe bavuze mugabo birandi, izo byanditse ni kuko bidashikiriza abantu. Oyo yaravyanditse uburundi burandika nabo bumunyuma bizo dukwiye gufatira ko bitwumvire kubira abantu bavuga kuko nubuzima bw'abantu igihumbi bari hariya burimo ngorano nukuvuga hari ikinono ubucoba kugira ngo abo bantu yateye ubwoba kuko abo bantu hari icyo bazogenda gusa
ego reka
twishura twari dukeneye kumburira baraza kudushikiriza inyishu mu kiganiro amategeko ingene yagenze ingene bishuranye naho leta burundi ihagaze muno munsi
ego reka icyo kibazo tukibaze na ambasaderi Bizimana nawe nyine agira icyo atubwira iyo ngingo mwebwe mwayakiriye gute ibintu mwibaza ko byarayitumye nibi
ego murakoze cyane jewe iyo ngingo nk'abandi barundi batari bake sinayakiriye neza kuko icambere cyo mbona mengo bariko barasunzuguza abasoda bacu abasoda bakoze ibintu bitari bike kandi bakabikorana n'umutima bakitanga bagatanga ubuzima bwabo ubu rero iyo mbonye je biriko biragenda gutyo mbona mengo hamwe ibintu by'agasunzuguro kandi umurundi wese ahari yari bikwiye kumubabaza kuko n'abana b'igihugu n'abana bacu bateye iteka igihugu batera iteka n'amakungu ubu rero ntihari hageze ko babafata nabi hanyuma nibaza yuko abarundi twese twadukwiye kubashyigikira ikibazo gikomeye nuko abo bantu aho bari n'abana b'abarundi kandi ubu ntituzi murazi somari ingene hameze ntituzi umutekano wabo ingene umeze ntituzi ingene babayeho ko New African yavuze ko batazosubira kubafasha ubu rero urumva n'ikibazo gikomeye cyane igihugu cyari gikwiye kwitaho rwose kandi nibaza ko biko birakorwa kugira ngo abana b'u Burundi ntibamererwe nabi mu mahanga iyo bagiye gufasha
leta y'u Burundi yari yasabye ko abakuru b'ibihugu inama nkuru ho tunganywa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika kugira ngo basubire kuri iyo ngingo muribaza ko ivyo ari ibintu bishoboka
nibaza ko byose bishoboka mugabo birafata umwanya kandi ngira ngo birasaba n'ubuhinga kuko iyo ngingo yari nzifatwa umuntu nibaza ko itafashwe giturumbuka kuko umuntu arazi ingene abasoda bacu bamerewe nabi bakamara amezi badahembwa mugabo bakaguma ku gikorwa cyabo bakaguma bacungereye umutekano w'abanyasomaliya hanyuma bakavuga ibyo kubatahana ku nguvu mwarumvise ingene byagenze ubu rero nibaza ko ari icyo gikorwa cyo kubagirira nabi kibandanya mugabo nibaza ko u Burundi natwe twohafatira icigwa hanyuma tukamenya ingene tubyifatamwo
ambasaderi ndaruzaniye mwarakoze cyane rwose mashyirahamwe mpuzamakungu munazi ingene inkingo zifatwa ibintu leta y'u Burundi isaba murabona ko bishoboka ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bosubiramwo ikabo subira ku ngingo bafashe kugabanya gitigire cy'abarundi cyanke abo barundi batangukanywe bagasubiraga mu mirimo yabo
nene banibuka neza iyo nama muvuga ngiya yasabwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Somalia bahuri Bujumbura
yego
baba basaje inama y'abakuru b'ihugu batise ingabo muri amisomo izo rero sinibaza ko bitashobotse kumbure gushika ubu sidabizi ariko sinibaza ko byo tuma icyo kibazo gikemuka kuko uhereye ku nyewe yafashwe n'inama nkuru ya onwe ni kuvuga yuko atamahera y'ukukoresha abo bantu igihumbi akiriho kuva ku itariki zashinze nimwumva rero ingene uyizo nk'amafaranga kuko yemeye ko abo bagabanywa ikibazo kiraho hagabanywa abarundi gusa kuko nababwiye twari dukwiye inkuru y'imvaho iva iwacu i Burundi bakatubwira ingene bagiye inama na Oiwa canke icyo yarishuye kuva aho basabiye itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri babishuye iki habiki uno munsi icyo twokirongaze babwira tukabimenya naye ahandi ingingo zifatwa zanditse niho nakubwiye ngo kumbure baba tuvuga amajambo kubera uko abantu bavuga twateza gukoresha byanditse na Oyuwani byanditse na leta y'u Burundi ivyo nibaza yuko ari ikintu gihambaye abantu bokorera ko hari handitse iki ishuye iki hasigaye iki ariko bitse kindi bisubiye icyo kiradusiga n'ubu rero
yego mbere
ko akomisho nishura ubwo nibaza ko byanditse kumureta ronka mu kiganiro hagati wo haba twishura abasikari Burundi
yego mbere tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio hejwe rya Amerika turi kumwe na Samuela muri Veneza muri hega Samuela
ndi bujumbura mu gihugu cy'u Burundi
kandi kazina ninde
ni Sigirimana Samuel
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga cyane cyane ku nteko abasikari igihumbi bahora bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia b'abarundi batahukanywe ku bandi basirikare bose batanzwe n'ibihugu byo muri Afrika twavuze igihugu cya Uganda, Ethiopia, Djibouti, Kenya duka ku ijambo ikibazo cy'imvira
ubwa mbere bwo gutwanze kubaramuka turamuka no mutumire
n'abatumire babiri duka ku ijambo
ama imbere yuko ngiye kugitegira magenda basabe kuko kugishaku ya divisi amerika na divisi sabumba ku mugugu cy'u Burundi bidatye ku internet kumwe kimwe kiganiro niyo mwagizwe mu ijambo bwiza mwota mureka kumutira maka abanje kwishyurwa ari kibazo aba yabajije
de duka ku ijambo turarinde bagusubize
murakoze hamwe ubwa mbere bwo bwo banza kuvuga uti ubwa mbere bwo nize hano banza kuvuga uti na leta y'u Burundi kubona ubwa mbere kivugwa n'ikivugwa uti nimba ari umutasi nimba ari yongi ngo ubu muri bwa Afurika kugira umutekano kafashe nk'uko boga nimba ari kugabanya aho tubagabanya igihugu cy'u Burundi gusambugiye ukomeza kuvuga kiriya gihugu cya Somalia kirimo ingabo kiva mu bihugu bitandukanye mu gihe batofata nimba ari abasirikare igihumbi bakeneye kugabanya kugira ngo bagabanuke babagabangane bijya bihugu byose bifite ingabo muri Somalia bagaca bashaka kubakura ku Burundi nibaza ko ku Burundi ko baragasuzuguro kuko kubasirikana ku Burundi nenda buryo nk'abatangero canke nk'abantu nenda ntibazica batwaye ubwo rero iyo sirikare tebo ni mvuga ni mu gihe inama koko maya kuri yuko bagise uyu musango ufite inteko ziri muri Somalia kugira ngo bigise ikibazo barabe kuntu ibyo ngabo zigabanya ku bihugu ku mpande zose ku bihugu byose ko Burundi ahubwo gota busaba cyangwa gota bukurayo ingabo zose dufiteyo muri Somalia mugabo kandi no nkavuga uti ingabo zose zofatwa n'uwo muryango zofatwa nawe kanama kaje z'umutekano mu mwe bwa Afurika iri ngingo zija kuraba nizirabe inyungu z'iki gihugu cyangwa ikindi cyane cyane barabe inyungu z'abaje gihugu ba Somalia mu kikubu bagiye gufite ingorane z'umutekano cyane cyane iyi mizigo
yego me murakoze Samuel mugume ku murongo tusabe abashinga ntahe turi kumwe bagice bakwishe ku bibazo bibiri mushikirije reka dutangure kuri umushinga ntahe Edouard Bizimana
yego murakoze cyane nagomba nshimire Samuel ku byumviro byiwe hanyuma nkavuga nti mu bisanzwe ico dukwiye kumenya nuko ibihugu bifise ingabo muri amisome dukwiye kumenya yuko atari byo bifise uburyo bubikura ahandi kandi aho niho bica bigoranira cyane gose ibyo birashobora kuvuga biti twebwe dufashe ingingo mugabo abatanga amafaranga nabo bari aba Union Europeenne n'abandi bati natwe dufashe ibi mudafite amafaranga bica bigora hanyuma nibaza yuko ikibazo kinini kiri muri Union Africaine niyo niho bigoraniye cyane ku buryo abantu badashobora kumvikana bakabafatisha ingingo zicanishamwo ibihugu bicanishamwo umuryango aho niho bigoraniye cyane hanyuma nibaza yuko abantu bokumva yuko abarundi batanse gutahana abasoda babo kuko icambere kizi imbere cyane cyane umutekano w'abasoda bacu aho bari hanyuma igihe bashaka kubatahana gutyo no kumenya yuko byashobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'abasigaye none i Burundi bwari kwemera yuko ibyo bintu bishika nibaza yuko aho abarundi twohumvikanira hanyuma ibyo dukora byose tugakora tumenya yuko abarundi arabana abasoda bacu bari hariya bategezwa gukingirwa hanyuma bagataha mu mahoro
ego meleka ambassadeur ndaruzaniye namwe mugira ico muvuze ku byashikirijwe ibibazo byashikirijwe na Samuel Mukanya gato
nibaza kumushana Edouard Bizimana zishuye neza cyane abafise uburyo bagabanije amahera ya misom ku gitegira ico gihumbi abashinge ngingo muri Union Africaine basanga abantu igihumbi bo muri basirikari b'u Burundi iyo hari ikibazo rero nababwiye nuko udafite ingene bagiye barishana kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze gushika uno munsi kugira tumenyene bagiye barishurana ndetse aho ibyo twumvise ku maradiyo kuva itariki 21 abarundi ba mbere batanguye gutaha basa bavuga yuko abakurikiye bagatandatu bagataha inyishu rero ntayo turaronka n'ubu bamwe nyine afite yishuye mugabo atansumira nuko bona umenge ibyo bandika amakungu avuga ko uburundi bwahavuye bwemera ko nabo batahe ibindi ko ari ibyo nibyaba ari ibyo abarundi ni responsable bafashe ingingo ikomeye ku barundi babo ni responsabilite kugira ntibagire ingorane muri izo ngorane zihari bo harira mu nyamugabo abana b'abarundi bari muri security ahantu uba bashinze ingingo nziza ko bataha bakabandanya bavugana ingenzi cy'ikibazo cyo tori nyishu mugabo ibotereranwa abasirikare igihumbi zihabaye banabigusa.
Icyo rero cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabagejejeho uyu munsi. Ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hakaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu. Dushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Macrine na Fasil Gebehu. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mukomeze mwese kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.